Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakire mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Nitwa Hassan Shabani nguma rabashikirize kino kiganiro yaga tudatevye dutangurire ibaraka aho amahektar 250 niyo yononekanye n'imvura ivanze n'umuyaga mwinshi mu kiyaya cya Kenya akarere ka Mutambara muri territoire ya Fizi. Abarimyi bababajwe n'imbuto zabo z'umuceri, ibigori n'imyumbati n'ibiharage. Ni inkuru ya Amani Daudi ikaba yasomwe mu Kirundi na Alexandre Bizimana.
Abo barimyi bo muri ico kiyaga ca Kenya barasaba abategetsi nabo mu mashirahamwe yigenga ko bagirako kugira ngo babubakire amadigi mu mirima yabo no kububakira urugomero kuri urwo ruzi Mutambara kugira ngo ntiruzongere kubononera imirima. Iyo nkuru ikaba yemezwa kandi n'umukuru w'ikigwati sikutumwa kimwe mu bigwati bigize ico kiyaga ca Kenya umushinga ntahe Abedi Agano.
Tukiringaho ibaraka nyene mwijoro ryo kuwa mbere buca ari kuwa kabiri imvura ivanze n'umuyaga yaraguye ibaraka ironona ibintu bitari bike kugeza n'ubu baracyaharura ibyononekanye hakabamwo n'abantu bakomeretse. Ni inkuru ya Andre Foko kaba yasomwe mu Kirundi na Alexandre Bizimana.
Umuntu umwe yarapfuye yishwe n'inkuba, inzu zirenga 10 zaragurutse, ibisakazo n'ibikoresho by'iradio RTNC y'ibaraka byononekajwe n'iyo nkuba. Icyo nico cegeranyo cy'imvura yariherekejwe n'umuyaga w'igihuhusi yaguye mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere ushira uwa kabiri igenekerezo rya 18 Kigarama igihe cy'isaha imwe z'ijoro mu gisagara cya Baraka. Amakuru ava ngaho mu gisagara cya Baraka abandanya tumenyesha ko umuntu azwi ku izina rya Huruma Kasi yoba yarapfuye. Uwo muntu akaba yaba mu ikaritiye Kibonjwa ya gatatu aho mu ico gisagara nyene. Akaba asize abagore babiri n'abana 10, bikavugwa ko iyo nkuba yamusanze mu nzu aho yararyamye n'umufasha wiwe nawene akaba yarakomeretse kuguru kw'iburyo. Nkuko babitumenyesha babandanya kubivuga, ibyo bintu bikaba byabaye mu gihe cy'isaha 2:30 zo mu ijoro. Hampande y'ibyo inzu zibarigwa muri 10 zaragurukanywe no muyaga mu makaratsiye menshi yo mu gisagara cya Baraka nko ku cicaro cya Bandro. Bikavugwa kandi ko inyubakwa y'iradio RTNC ishami rya Baraka yononekajwe n'iyo nkuba. Iradio ikaba iri mu mwijima guhera kuri uyu wa kabiri.
Kuri iyi tariki ya 19 ukwezi kwa 12 uyu mwaka niho hatangajwe amanota y'igice cya mbere ku banyeshuri biga amashuri y'abantu bakuru mu nkambi y'impunzi ya Rusenda. Abanyeshuri 780, ababitoye ni abanyeshuri 766. Ni inkuru ya Emmanuel Ntirambeba.
Umugwi w'abigisha batanze inyigisho zizwi nk'iz'abakuze biga gusoma no kwandika b'impunzi zo mu Rusenda bakaba batanze umwimbu kuri abo banyeshuri kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 19 kwa 12 mwaka wa 2018 nyuma y'amezi 3 bazikurikirana. Mu ntumbero yo kumenya aho ubumenyi bwabo bugeze, ubuyobozi bw'ayo mashuri bwarateguye ikibazo kuva ku wa gatatu uheze itariki 12 z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2018, maze amanota akaba yatanzwe kuri uyu munsi kuva gihe cy'isaha 5:50. Ku banyeshuri bakuze barenga 780 banditse, 765 nibo bashoboye kurangiza igice cya mbere. Ni urugero rwa 98% dufatiye ku bari banditswe, maze urugero rwo kumenya rukaba rungana na 94%. Umuyobozi w'umugwi wigisha uwo mugambi mwikambi arishimira cyane ku gikorwa bakoze, ariko akaba atera kamo umuntu wese afise icyo yofasha kubaterera agacumu k'ubumwe mu ntumbero y'uko umugambi woshika kwihangiro bihaye by'ukuri. Ivyo kandi twabibwiwe n'abanyeshuri bakurikiye izo nyigisho mu munezero bari bafise. Twomenyesha ko abigisha b'uwo mugambi atagafashanyo baronka, ariko bakitanga batiziganye kugira ngo bashike ku ntumbero.
Aha niho dusozereye kino kiganiro yaga. Ndabashimiye mwese mwaruteze yombi. Nshimire kandi Serge Bisima kiduteguriye ahagarikiwe na Jacques Kaora. Nitwa Hassan Shabani, nimugira aho muba kandi mwubahwe.